Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 ntwara nti tuti namwe bagenzi bahise nko gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri mu ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikuri. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi buzuye umunezero ngo abatanenterewe nabigize abaja b'igihugu cy'u Rwanda yabishikirije kuri no wa gatandatu itariki 16 ntwarante ku munsi wahariwe umukenyerera rugamba shobiri no mugwengezo harongoye umugambwe UPD Zigamibanga ariyamiriza iyo mvugo igayitse y'umukuru w'igihugu. Avuga ko Evariste Ndayishimiye kubera ibibazo igihugu gifise atanishu abifitiye yama ariko avyegeka ku gihugu kibanye cy'u Rwanda mugusamaza abarundi. Imyidogo ni yose mu bakozi bakorera ishyirahamwe IGISCO rijeje gucunga umutekano w'abantu n'ibintu rikorera mu ntara ya Muyinga. Bavuga ko iruhande yo guhembwa agashahara k'inkica nk'ikivye atari amasezerano y'akazi bafise, uburongoye iryo shyirahamwe akaba yamirira kure igishikirizwa n'abo bakozi. Bavuga ko ibyo bemerewe byose n'amategeko babironka. Nayo mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuza kugaruka ku byashikirijwe na Manase Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho yasabye ko imbonerakure zoroshwa ibigwanisho zikongera zigahabwa inyigisho za gisirikare. Manase Nzobonimpa akaba yabivugiye muri zone Mitakataka ni mu ntara ya Rubanza asanzwe avukamo. Aya n'ayandi ni mu kanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutano ngira ndabahana ikaze abarundi buzuye umunezero abatanezerewe nabo ngo nabyigize abaja b'u Rwanda. Ibyo bivugwa na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yabishikirije kuri no wa gatandatu itariki 16 ntwarante umunsi wahariwe umukenyerera rugamba. Evariste Ndayishimiye avuga ko yemeza uwo munezero kubera ngo Uburundi aho bugeze butagisaba kandi atanide nibugikeneye.
Ubu haragezaho rero uno munsi natwe dutanga ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu ndazi umuvuduko tuvuduse ko ubu tugira dutera imbere. Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shyira amaboko hejuru. Yo birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine azingikwa. Bajya bari mu imbere y'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine bazingikwa. Nicyo gituma ndabatumye mwebwe Barundi mubahamagare muti bahiyo muzingikwa muze mu gihugu cy'umunezero. Uburundi gihugu cy'umunezero. Mu Burundi hasitse abantu baratwenga. Mwandara bandika ku mbuga gurukana bumenyi abarundi bandika bose nabari mu buja bwa uteretse Uganda bubigisha yuko baza kwica abarundi bene wa. Nico gituma abarundi ndasubiye kubahamagara nibaze mu gihugu cy'umunezero tunezeranywe nabo duteze imbere igihugu cyacu gushikama kugazo dutangarira.
Mu mugambwe UPD Zigamibanga baratera ivyatsi ingendo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo kuvuga amajambo adatumbereye kandi atabereye umukuru w'igihugu. Shovine Mugwengezo awurongoye asigura ko iyo mvugo ya Ndayishimiye yuzuye agashinyaguro kenshi kuko abarundi sinzi batanezerewe na gato kubera ubukene n'inzara bibugarije. Akavuga ko iyo mvugo yo kwamiza mu kanwa igihugu cy'u Rwanda ari shari afitiye icyo gihugu kuko kigeze ku iterambere riruta igihugu arongoye. Bikaboneka ko ibyo avuga ari kumaramara kubera kubura ibyo ashikiriza abanyagihugu arongoye bashonje. Tumukurikire.
Ibyo aheje gushikiriza ni ibintu biteye isoni, ni ibintu n'ukuri birimo agashinyaguro, ni ibintu birimo ukwibona kudasanzwe ku muntu nkujya atigeze amarira Uburundi ikintu na kimwe. Ku muntu nkujya imyaka itatu amaze ku butegetsi bwiwe intambwe na ntonya ingana n'urwara amaze gushikako atanyimwe igaragara no kwibutsa barundi yuko abanyagihugu mu Burundi muri kino gihe hafi mu bice byabo 99% bose barashonje abadafashijwe n'imiryango yabo iyo nyene ariko arifatira mu gahanga ngo iri mu kwaha ku Rwanda basi ni babandi batakigira ayo bacira nayo bamira bashe kuronka icyo bashira ku hepfo ni rimwe mu minsi 3 cyangwa 4 ni baronka icyo bashisha ku hepfo buriya kinyoma kimara umunsi nigisha kumara imyaka ivyo arimo n'ububeshi n'ikinyoma n'ukwibaza ko barundi ari abana ariko baramucishije mu gisho cyane boss eka ndetse no mubamuherekeza no mubadede harimo abamaze kumucisha mu gisho cyane avuga ngo abahunze bega aho ababiza ku munwa aziko abahunze benshi bari batunze barundi bari babatungishije imigambi yabo arabizi ivyo araziko kuva ubahunga ivyo uburundi bwahahombeye erega hari imvugo umuntu akoresha bigaca bigaragara yuko ivugo nk'iyo itegwa nishari uburundi n'ukuri nuko bwabuze indongo zibukwiriye iryo shari rero rigatuma yabiza urwanda mu kanwa ariko ararondera abo mushigikira kugira babandanye bagira urunani nje nibaza ko iyo ngeso iyo ngendo iyo si ngendo y'umukuru w'igihugu iyo ni ngendo y'abanyagihugu nareke imvugo z'abanyagihugu ndetse hari abanyagihugu batakoresha imvugo nk'izo akoresha ari umukuru w'igihugu je birantere sonyi kumva ko ndi umurundi hakaba hari perezida w'igihugu arangwa buri munsi n'imvugo umenga umunyagihugu araho birateye isoni cyane
dutandukire igisata kijanye n'intwari ibereye abakozi b'ishyirahamwe Jisco rijeje gucungera umutekano w'abantu n'ibintu bakorera mu ntara ya Muyinga baridogera umukoresha wabo ko atabaha amasezerano y'akazi bavuga ko batanategekanirizwa kazoza kandi ko batanavuzwa iruhande y'ivyo bavuga kandi ko badafite ibikoresho bya nkenerwa bibafasha kurangura akazi kabo atankomanzi urongoye iryo shyirahamwe yamirira kure ibishikirizwa n'abo bakozi akavuga ko ivyo bafitiye uburenganzira babironkejwe n'inkuru tubaza Alexandrine Keza
abo bakozi ishyirahamwe Jisco rijejwe gutunga umutekano w'abantu n'ibintu bakorera mu ntara basaba kuronswa amasezerano y'akazi bakanaronswa agashahara kisononuye hamwe n'utundi turusho dutandukanye bemeregwa n'amategeko agenga abakozi n'akazi nk'uko umwe muri bo abyigana
dusaba muri make agashahara kaboneka kuko duhembwa icyica ntiki tugasaba ko umukoresha aduha amasezerano y'akazi akatuvuza kandi akatuteganiriza kazoza kuko iyo ukora udafise amasezerano y'akazi ni nk'uko atakazi uba ufise buri umuntu nyene akora akazi ko ku munsi ku munsi turakeneye kandi ko n'amasaha y'akazi yogabanywa kuko dutonda isaha imwe mu gitondo tugataha 10 zo ku mugoroba abakora ijoro nabo nyene ni nk'uko nyine kuko batonda isaha 10 ku mugoroba baje kudusubirira hanyuma bagataha saa moya mu gatondo tugarutse ku kazi ikindi dusaba koroherezwa ni uburyo dukoramo kuko iyo umuntu akora ari umwe ntashobora kuronka n'akanya ko kuja gufungura
urongoye iryo shyirahamwe Jisco yamirira kure ivyo abo bakozi bavuga na cane cane ku bijanye no kutagira amasezerano y'akazi akamenyesha ko abakozi batanze kugihe ibisabwa kugira ngo aya masezerano ategugwe bayaronse
ubona gatike ko kina wacyayisaba uburenganzira bwo gusaba amakopi y'amakonti oya barabicishe mugambi birashoboka akaba ari uwayironda se kubera batanze icyatifikasho yiwe barinze gusubirayo
abakozi bavuga ko ibyo basaba byumvikana bakifuza ko byoshyirwa mu ngiro ku neza y'abakozi n'akazi
inzamba
n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugange SNDD-FDD Manasse Nzobonimpa yashikirije imbonerakure zo muri komine Bubanza muri ubwo butumwa akaba asaba yuko imbonerakure zoroswa ibirwanisho zikongera zikigishwa ibya gisirikare ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko kwitoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ugwaruka rw'imbonera kuri zo mugambwe CNDD-FDD ruteza kwigwishwa ibya gisirikare rukanaronswa ibirwanisho kugira rukingira igihugu hakora ubuma rugira defire gusa icyifuzo cyashikizwe na Manasse Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD imbere y'abanywanyi b'uwo mugambwe ku mutumba kagirigire wa zone mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza. Ako kamo kakaba katewe mu gihe Burundi muri koboraje mu matora y'umwaka w'2025. Ako kamo katewe muri kino gihe kakaba gatuma hibazwa ibitari bike mbega amate ko y'u Burundi yo bayemerera abarundi batari mu nzego z'umutekano gutunga ibirwanisho. Inyishu kuri ibyo bibazo ni muri iki kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 16 ntwara ntumwaka w'2024. Ikiganiro mushikizwa na Jean Bonfils Nyongere nkaba ndabahaye ikaze. Umurugendo rwagizwe n'abarongoye umugambo CNDD-FDD muri komine n'intara ya Bubanza ku mutumba kagirigire muri zone mitakataka ku munsi w'Imana igerekezo rya 10 ntwara nte uno mwaka. Manasse Nzobonimpa yahoze ari umunyamabanga mukuru umugambo CNDD-FDD yahamagariye leta gutanga ibigwanisho no kwigisha imbonera kuri bya gisirikare kugira abacunga umutekano w'igihugu. Yarongeye ko kw'abanywanyi b'iyi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi kuno munsi barya bakajyanyuma kubera umugambo CNDD-FDD ari naco gituma basabwa gutora umugambwe mu matora yimirije.
Nagira nsabe imbonera kuri ko atari ukwiteza imbere ni byiza gusa sivyo byonyine mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine yari yaracanye aracahema nanjye ndacahema tubaforome tubize leta dufashe bige bige umusikaza zakuza azanye bimwe bigezweho ibundu cy'amaboko yari yantayizi koroganiza abasirikare yari yantayizi je sindabizi icyo adufunze ni iki kurasa ninda dufunze nibwo butumwa bwonyine naza nimbonera kurengaha rero nagira nsezerere abanyamigambi wowe uri umusenyeri wowe uri umukorona wowe uri uwundi menya ko utunzwe umutekano urariye uraruryamye uyizi no kukarima ukimbura kwera umugambo CNDD-FDD uriho ufite inzego zikwiye kugira ngo wewe umusenere wewe umukorona n'abandi mureho tubakeneye amajwi ijana ku ijana ukeneye amajwi ijana ku ijana.
Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe baranegura amajambo y'abanyepolitike bamwe babandanya gukoresha ugwaruka mu nyungu zabo aho kubafasha imigambi yo kwiteza imbere. Daniel Ngendakumana avugira umuhari w'ugwaruka mijebe atumira ugwaruka cyane cyane imbonera kure kuba maso bakankuru wese yo bakwegera mu bitagira mvura.
Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi uratewe impungenge n'ingendo yo gukoresha no gucuranga urwaruka yasubiye kuja ku murindi udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi kandi byo bigakorwa ku nyungu z'abanyepolitiki n'abanyamigambwe na cyane cyane mu gihe ihegereje igihe cy'amatora. Ibyo rero bigakorwa nabo banyepolitiki badafata umwanya ngo bategure imigambi ishemeye bashobora guhiganishwa bakama bazeye iminsi yose mu nguvu z'urwaruka bakoresha uko bashatse. Wisunze ibyo byose rero umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi urakibuye urwaruka urusaba gukanura rukaba amagabo rukamirira kure ibyo byo gukoreshwa no kujanwa mu ntambara ukagwibutsa ko izo ntambara zidatorera inyishu ibibazo bafise haba muri ku haba no muri kazoza. Umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi kandi ukabuteye akamo abakinyi ba politiki bakino gihe ko akazoza ku Burundi kari mu minwe y'abarundi bose ko uruhara rwabo atari ubwo gutanga ko inkuka urwaruka ariko Burundi bwejo ahubwo ko rukeneye gutegurirwa imigambi irukemurira ibibazo ikaruteza imbere ikaruha n'icyizere cy'ejo hazoza kwazobaheza.
numwishira hamwe fokode niko babibona Gordien yunge ko munyamabanga nshingwa bikogwa muri iyo shira hamwe abona ko ako ka mu gateyisoni mu gihe Burundi busanganywe amategeko yerekana neza ingene amahoro n'umutekano bibumbatirwa n'abategetswa gukora iryo banga nibango
twagitaga tuzi uko ibera ku gice cy'igihe cy'igihugu zica zigakiza zituzi shatse zihomote uzigomba ubu rero babahamagariye kubira barundi ubumenyi n'ubushobozi gusumbije ubwo bari bafise ubwa kabiri nabwo nuko ariko aravuga avuga ubone yuko avuga abantu babiri twebye nabo abo bo nibande ni hari ikibazo gikomeye kuko aravuga ati turi miliyoni 13 hamwe twokwikura ko miliyoni 4 tugasigaza miliyoni 8.9 abo izo miliyoni 9 izo zisigaye izo zokwitwa Burundi bwa nyaburunga ngageje gutahura nuko CNDD bibaza ko ngira ngo babashika imiliyoni 9 cyangwa 8 rero kuri bo Burundi ni CNDD abandi batari izo miliyoni zine z'ugufuta z'ukwica ntiyaza yuko ari abo bose batavuga rumwe bati ko ba CNDD ufatiye ku bwoko ufatiye ku byivyo bya politiki ufatiye kwizo bintu byose bituma yuko utari kumwe nabo ataba ari wabo ariza bivuga gute nuko ibyigishwa navyo mu kinyegero navyo birengeje kandi kurashobora kuvuga amajambo nkayo hanyuma akaba nayo yidegeje nuko abafise inkigi abafise aho yabikuye igitangaje nuko acavuga ati ntidushobora kwemera ko batwicira ko ababyeyi bacu abana bacu abamama bacu aho ko abo biwabo bashobora kugira dobimbira guheba imiliyoni 4 mu kugira bakingire ababyeyi babo uvuga ko hariho babandi batero kwicwa batero kuvaho bamwe bikirenga kugira ngo bashobore kubaho neza mu mugambi wabo rero bakiri ibyiyumviro mwe n'ivyo bishoboye ko demokarasi iwacu izoshobora gusimbatara kuko umugambi ushobora kuba imyaka 20, 30, 50 hama ugapfa ukabonye iprona ayigeze uno munsi yarigeze kuba ikomeye nkuko kwa CNDD mu minsi izokurikira CNDD izosaza ifise iyindi ariko Burundi buzokwama ari Burundi hanyuma ni ikintu tuguhamagara tubona ibigwanisho mu gihe amategeko y'igihugu cyacu avuga ko ari kuri gutunga ibigwanisho batabirikuriwe tuyumvira hamwe imbere ku zitoza ibigwanisho zikiza mu myitozo ya gisirikare abandi barundi bose bakaba bagatora ibigwanisho bakaje mu myitozo ya gisirikare Uburundi bucagenda gute yakwiye ko hakurikizwa amategeko igihugu ntigitwarimo mu bishobisho nicyo gituma habayeho amategeko akigenga ikindi ni uko guhagarika kugura ingigi imisoro y'imbonerakure kuko aho gufata ingingo zo kugira ngo amabizikora agabanuke kurwanya bazingigi niyoza yuko atacubifasha abarundi do Burundi
mwerere ko byumvira ko ikoreshwa ry'ibigwanisho atakindi bishika ko atari indyane mu banyagihugu atacu bazira aha twokwibutsa ko kuva mu mwaka w'2014 ugwaruko rw'imbonera kure tahengeshanije kwagirizwa n'ibyegeranyo bitandukanye by'amashirahamwe mpuzamakungu byaba iby'ishirahamwe mpuzamakungu ni iby'amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu hari ndagato y'akazi na muntu n'ibyaha bitandukanye harimo kwica kunyuza kuborezi gupfa gufata no gufunga biteye ku biri n'amategeko hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme abo bose akaba bazira ko bakekwa kuba batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nino ngaha nyene duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabisango ku kindi kiganiro ku munsi wa gatandatu za na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera ano makuru tubashikirize ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Eddie Claude Ninazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Ikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwik imenyesha makuru iwacu canditse ku busuma bwabaye ndanse mu gisagara ca Bujumbura muri kino gihe abangamiwe na biyunguruza baja mu makartie atandukanye bafata amamodoka rusangi kubera ibura ry'igitoro n'umuyaga nkuba amamodoka yunguruza abantu bita amabisi asigaye ari make kubera ibura ry'igitoro ayabonetse bakayagwanira abasuma baca bikika mukiza bakiba amatelefone n'uducakoshi tw'abakenyezi ibintu biza gukomera cyane mu masaha y'ijoro kuva isaha 12 z'umugoroba kubera hataba habona kuko amatara kunda gucikagurika biba amenya kuko hataba habona twandanye na IBM News kivuga ko gusambura umugambwe senera tamuti bizozana mu gutorera inyishu ingorane y'igihugu cy'u Burundi kirimo agatogwasa yahoze yawurongoye akaba ari n'umushingamateka avuga ko igihugu cyugarijwe n'ingorane nyinshi harimo kubura igitoro kubura isukari no kutaronka amafaranga y'agaciro hamwe no kutagira umuyaga nkuba n'ibindi imbere yo kwivanga no gusambura imigambwe leta rikwiye kubanza gukemura ibyo bibazo bihanze abanyagihugu agatongwatsa akaba yakuwe ku munsi w'Imana heze n'ikoraniro ryo mugambwe ikoraniro wewe avuga ko ritari kurikije amategeko Nawe Social Media chanditse ku banyeshuri babiri ba kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga bapfunzwe bagirizwa icyaha cyo kwica umwana umwe muri bo yari ahejeje kwibaruka muri cyo kigo umukobwa amaze kumubyara ngo yaciye atekera uguriyo ya amaze kugwica acaja kurutaho bata imyavu uwo mukobwa n'umuhungu yamuteyo nda bakaba rafashwe n'igipolisi ubu bakaba bapfungiwe mu gasho muri ico gisagara ca Bujumbura kumvo z'abatohoza makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi tuyasozerere mu bijanye n'indero aho ikimenyesha makuru Burundi Eko kivuga ku kigo cigisha imyuga ca Ruzo muri komine ya Giteranyi ni mu ntara ya Muyinga cyemeje kwigisha imyuga kugira ngo kigabanye ubushomeri muri iyo ntara na handi ariko rero nkuko ico kimenyesha makuru kivyandika uwo mugambi ufise intambami nyinshi kuko atamuyaga nkuba ukwiye uhari bigatuma ivyuma n'amamashini bigezweho bidakoreshwa ibifungurwa biba vyahinguwe bibura ingene bibikwa ukubura amazi meza hamwe no kutagira abigisha bo kwigisha iyo myuga muri kino gihe rero ico kigo gifise abanyeshuri 45 biga mu bisata bitatu arivyo gufatanya ivyuma bita soudure guhingura ibifungurwa bita transformation agroalimentaire hamwe no kubarira couture murimi w'igifaransa naha rero duce tugarukiriza amakuru yanditswe n'umenyesha makuru muri nondwi mwari kumwe na Edi Claude Naje nkaba ndabasezeye mugire ibihe byiza aho muherereye naho kwa gatandatuza
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru yacu pya gahungu nije nayabashikirije abashimiye mwese mwaduteze yomi ndagutaha